mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Nibaze basubire guhendwa cyane nibahendwe mu buryo ubunaburiya kuko ayo mabati bababwira ko ari ifashanyo, ifashanyo ntizinda gutangwa hanze gutangwa amahera. Sumvikana ko ari ifashanyo yatanzwe na leta atamahera ayinda gutangwa.
Uyu ni Alain Tribert Mutabazi ni buramatari w'intara ya Kirundo mu gihugu cy'u Burundi aburira abanyagihugu bo muri iyo ntara kugaba ni nyuma y'uko umuhanuzi wa Mustaneri wa komine Bugabira ajeje iterambere ari mu minwe y'igipolisi yagiriza kwaka amafaranga abanyagihugu abahenda. Ido ni ido turarigaruka ko handi hatumuze kuba hafi y'amaradiyo yanyu tuza kubabwira n'ivyerekeye urubanza rw'umunyamakuru Robert Mugabe mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko imbere yo kuja ku muriri w'izo nkuru ndabaciriye ku masonga n'izindi ndabafitiye ntiriwe ndababwira mbanze ndababwire muri make ku murwi w'amenyeshamakuru bakora amatohoza bemeje ko Umurusiya akorera igisata c'iperereza ari umwe muri babiri boba baragerageje kwica Umurusiya yigeze kubasumira urusaku Urusiya mu Bwongereza hamwe n'umukobwa wiwe mu ntango z'uno mwaka biruko mu gihe ubutungane bw'Uburusiya bwo bwikomeje kwegeka ico caha ku Rusi ku Barusiya babiri barimo Alexander Petrov na Ruslan Boshirov kuba bagerageje kwica Sergio Skripal hamwe n'umukobwa wiwe Yulia bakoresheje umara mu gisagara cha Salisbury mu Bwongereza mu kwezi kwa gatatu igenekerezo rya kane. Abategetsi b'Ubwongereza bavuga ko abo bagabo babiri bashitse ku kibuga c'indege c'i Londres imisi ibiri imbere yo gukora iryo bara basubiye mu Burusiya kuri uyu munsi nyene ku mugoroba. Uburusiya bwakomeje guhakana ko butigeze bugira uruhara muri uwo mugambi wo gushaka kugandagura aba uyu yahoze asumira urusaku Rusiya mu Bwongereza n'umukobwa wiwe Yulia. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yabwisha mu mpuzamakungu onyejo kwa gatatu ko yifuza kwicarana no kuganira na perezida wa Amerika Donald Trump kugira ngo bagerageze gutorera inyishu ibibatandukanya. Maduro asigura ko naho hari ibitandukanya Amerika n'igihugu ciwe ari ngombwa kuganira. Yabibwiye abagize inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano mu nama bamazemwo imisi muri New York. Mwomenya ko Leta Zunze za Amerika zafatiye ibihano by'ubucuruzi igihugu ca Venezuela nyuma y'amatora Amerika ivuga ko yaranzwemo amanyanga na matora yatsinzwe na President Nicolas Maduro. Ivyo bihano vyasinywe na President Donald Trump bihagarika ubucuruzi bw'ibikomoka kuri petroli hagati y'ibihugu vyose uko ari bibiri. Venezuela gisanzwe kiri mu bihugu biza kwisonga mu gucukura no kugurisha ibikomoka kuri petroli. Kwera ku itariki ya mbere y'ukwezi gutaha kwa cumi umukenyezi wa perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump azogendera ibihugu vya Afrika bine arivyo Ghana, Malawi, Kenya na Misiri. Melania Trump yabitangaje ejo aho yari ku cicaro c'ishamwe mpuzamakungu ONU i New York. Melania asigura ko ibihugu vyatowe kubera ko bikorana n'ishamwe rya Amerika USAID mu nzego z'ubuvuzi, ukurera abana, gukingira ibidukikije n'igisata c'ingenzi. N'ubwa mbere Melania Trump agendeye Afrika, perezida Trump aramutswe Amerika we ntarahunyuza ikirenge na rimwe muri Afrika. Ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41 ku mugoroba muca muja kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mushobora kumva Ijwi rya Amerika ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze kiganiro cacu tugere mu gisata c'ubutungane mu gihugu c'u Rwanda tubabwira ivy'urubanza gumenyesha makuru Robert Mugabe yagize ivyaha vyo gufata ku nguvu abana babiri b'abakobwa bavukana ugo rubanza gumvirijwe muri senare y'ibanza y'ibanze iri Kicukiro ni Kigali mugenzi wacu Asumta Kabuyini yabikurikiranye turi kumwe ku murongo wa telefone Asumta mahoro ngaho Kicukiro
Amahoro Diane
ugo rubanza ruracumvirizwa nimba gumvirijwe kwagenze gute utugire ku muriri
Yego Diane nkuko bivuze urwo rubanza barutangiye mu rukiko rwa Kagarama mu rukiko rw'ibanze rwa Kagarama umunyamakuru Robert Mugabe aho aregwe ibyaha bitatu icyaha cyo gufata ku ngufu abana babiri b'abakobwa bava inda imwe no umwe akamutera inda no kugerageza gukuramo iyo nda ariko urubanza ntabwo rwabashije gukomeza kuko Robert Mugabe yavuze ko kuva yafatwa aribwo bwa mbere abonanye n'umwunganizi we akavuga ko tugeze agira amahirwe yo kugira ngo babonane agasaba rero ucamanza ko barusubi ku rubanza akabanza agahabwa umwanya uhagije akunga akavugana n'umwavoka we
none yaba Robert Mugabe yaba uyo amuburanira amwunganira baratanga isango yagiye yibazo babahejeje kuvugana kugira ngo twumve rya rugo rubanza rushobora gusubira kumvihizwa
nta sango batanze bo ahubwo umucamanza niwe yavuze ko urubanza koko bagomba kubona igihe ahubwo ubushinjacyaha bwo bwavugaga butese ko Robert Mugabe twagiye tumuha igihe kinini no kwitaba mu bushinjacyaha ariko bikagaragara ko atabyubahiriza bati twabwirwa n'iki ko azaba yubahirije noneho indi minsi mumuha Robert Mugabe aravuga ati ni njye ukeneye kurenganurwa nzabyubahiriza hanyuma umucamanza rero yanzura ko itariki ebyiri z'ukwezi kwa cumi ariko urubanza ruzasubukurwa hagati aho kwazaba yarabonye umwanya wo kuvugana n'umwavoka we
kuri no saha tuvugana Robert Mugabe amaze kuva muri ugo rukiko yerekeje muri make Robert Mugabe kuva cageze ico caha arapfunzwe canke
yarafunze yatawe muri yombi ku itariki ya 10 z'ukwezi agiye kumara iminsi 20 ningaye mu rugereza arafunzwe yagumye nyine mu rukiko kuko imodoka itwara abagororwa itari yakaje ngo umutware ariko arafunze
hama uruhande rw'umuryango wabo bana babiri bavukana rwari rwitabiriye urwo rubanza hari ico bashoboye kuvugana nabo
hari icyo nashoboye kuvugana nawe ariko bada ntafata amajwi navuganye na nyina w'umwana umwe akavuga ati ibi bintu byaratubabaje abana bo nta nubwo bari baje mu rubanza kuko nyina yambwira ko bahungabanye umwe rwose arimo gukurikiranwa n'abaganga b'inzobere mu byo burwayi bwo mu mutwe ko yagize ihungabana rikomeye nyina rero akavuga ko ari ibintu byamubabaje cyane kuko na nyina cyo nakubwira nawe ni umunyamakuru avuga ati byarambabaje cyane kuba twarahimukiwe n'umunyamakuru mugenzi wacu gusa rero ibyo byose ni ukubitega amaso kuko ntabwo kuri kurajya hagaragara ibyo byose ni Robert agikekwaho ntawamenye kuri kwabyo
kandi bavuga yuko umufungwa aguma ari umwera gushika yagiriwe n'ica urakoze Asumta Kabuyi gubandanye kurikirana ivy'ugo rubanza turaza kubigaruka ku makuru yacu yo hanyuma ariko rero imbere yuko tuja mu ntara tubabwira ivyerekeye ivy'amashengero ubu tubandanirize igisata c'ubutungane mu Burundi aho muhanuzi wa mustanteri wa commune Bugabira neza na neza mu ntara ya Kirundo ajeje iterambere ari mu minwe y'ubutungane kuva kwa kabiri ico yagirizwa sikindi nuko yaratoje amafaranga abanyagihugu abahenda ko azobashira ku ntonde z'abazohabwa imfashanyo y'amabati ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze
Elia Ntahimpera umuhanuzi wa mustanteri wa commune Bugabira ajejwe iterambere yahagaritswe n'umushikiriza manza mukuru wa parke gamiye sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo mu kwemeza aya makuru Arnett Kebere Mutabazi uramatari w'intara ya Kirundo yabwije ijya Amerika ko yahagaritswe inyuma y'amakuru yabashikiriye ajanye n'imyidogo y'abanyagihugu bemerewe kuja ku ntonde z'abazofashishwa amabati amaso ahera mu nzira
tuvyumvirana ko barabene igihugu bidoga muri commune Bugabira ku mutumba wa Nyakarama ko baratojwe amahera n'umuhanuzi wa mustanteri wa commune Bugabira ajejwe iterambere ko baratojwe amahera ashika ibihumbi 50 ku muryango umwe akaba yari imiryango 15 yoba yavuga ko imaze gutanga ayo mahera akaba yavuga ko abemerera amabati ari kuri commune ariko bamaze kubona ko amabati barindiriye bakabura bataronkejwe ariho baba baraje kubivuga mu ntwaro muri commune Bugabira no mu ntato hatwa turabimenya tuca turahimiriza abajeje intwaro muri komine bugabira yuko cyo kibazo bogikura mu nzira.
Buramatari Mutabazi avuga ko nyene gukurikiranwa yatoza amafaranga abicishije ku wundi muntu nubwo yabanje guhakana ibyo yagirizwa. Uwo muhanuzi wa musitantiri wa komine bugabira yahavuye yemera gusubiza ayo mafaranga abayatojwe nkuko vyemezwa na buramatari. Mukurindira ko ubutungane bugira ico bukora, uwo mutware asaba komine bugabira kubanza kubogoza mu mabanga uwo akurikiranwa n'ubutungane.
Be dusaba ko ubutungane mu ntara ya Kirundo kuca uraba ico amategeko avuga kugira ngo uwo muhanuzi wa musitantiri aje iterambere yagirizwa ako kabikabishe mbere benshi nicana umise bita ko ari escroquerie. Uraba ico amategeko avuga kugira ngo ahanwe hisunzwe amategeko mu ntwaro naho ngira ngo ni nama ya komini giye gukorana izokorana vuba ejo canke hirya yejo. Tubasaba yuko boca bahagarika uwo muhanuzi wa musitanteri mu mabanga yiwe, reka mbere mukurindira yuko yezwa canke icaha kimwagira babe baraba ko baramusubiriza n'ubundi kuko zumvikana yuko amaze guta icizere mu benegihugu.
Ku ruhande rumwe Mutabazi asaba abanyagihugu kwama bagavye kuba bahenda abajeje intwaro bafise ku gatima bakagabishwa ku rundi ruhande.
Umwenegihugu asanze kugyangara 150,000 ntihaba habuze ibindi bintu abayishe yizeye ko azoroka ayo mabati. Mbere bamwe bamwe bo bakaba bavuga ati twebwe dushaka amabati ntidushaka amahera. Twagerageje kubibasigurira gutera n'akamo ubwa mbere hoho abenegihugu kugira ngo nibaze basubire guhendwa canke nibahendwe mu buryo ubona buriya, kuko ayo mabati bababwira ko ari ifashanyo. Ifashanyo ntizinda gutangwa hanze gutangwa amahera. Sumvikana ko ayo ifashanyo iyo yatanzwe na leta atamahera ari nda gutangwa. Tubongera duhantu abantu bajeje intwaro baba bafise akageso nkako ko gutoza amahera ku ifashanyo zitangwa izi canke ziriya, ko bo bivamwo bakabiheba cane rwose. Ataraho naho ntituzobihanganira.
Kuva ahagaritswe kuri uyu wa kabiri n'umushikirizamanza mukuru wa parake yegamiye sentare y'inkuru y'igihugu ya Kirundo Elia Ntahimpera, umuhanuzi wa musitanteri wa komine ya Bugabira jejwe iterambere, afungiwe mu gashoka parke yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo, aho ariko arabarizwa n'ubutungane. Mu Kirundo, mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze, na wewe urakenuye inkuru yaba bakunzi b'Ijwi rya Amerika bashobora gusubira kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Tukiri mu ntara zigize u Burundi, indongozi za paruwase Musigati ni mu ntara ya Bubanza zirasaba leta y'u Burundi kuraba uko yofasha mu guhindura imibereho y'abayoboke b'umwigemeze Biyangenda Kumana. Ni mu gihe mu Kibano bavuga ko hashobora kwaduka icuka kibi kuko ku bwabo bivuye muri ntunga ku kudasangira imfungurwa. Abo bayoboke ba Zebiya bavuga ko badashobora gusangira imfungurwa nabo basanze mu Kibano. Mugenzi wacu Bubanza Diane Ndonse adufitiye inkuru ndende.
Bimwe mu byo ukwemera kw'abayoboke ba Zebiya gushingiye ko harimo ukudafungura ifungurwa izo arizo zose. Ahanini bavuga nk'ibiterwa bya kijambere, ibyo bavuga ko biba byimishijwe. Hambavu y'ibi bavuga kandi ko inkono batirungiye umunyu batayifungura ko kuko badapfuwo bariye. Abo Ijwi rya Amerika ryasanze ku mutumba wa Masare muri komine Musigati iri mu buseruko bw'igihugu bavuga ko ari nayo ntambamye nyamukuru yo kudasangira ibifungurwa n'abo babana. Uyu mugabo badasangiye uko kwemera avuga ko bishobora gutosekaza umubano.
Hagiye umuntu akugendera agasanga uri kurafungura ntagufungurire cyangwa nawe wagenda akakubona ati karibu ugafungura ucyusanga ejo cyangwa hirya y'ejo bizanye icyuka kibi. Urumva nta mwisanzura ubuhari. Ubu bumwe ntiwaba kibandanije kwa kundi bwa bitegekanije.
Ni mu gihe gusangira ku nkono imwe biri mu mico ikomeza ubumwe bwo mu Kibano ciza c'Abarundi. Byongeye bizana ingorane yo guteka inkono zibiri mu nzu kuba abana badasangiye uko kwemera. Ari naco gituma uyasaba ko bomenyeshwa ubwoko bw'umunyu abo bayoboke baze biyabafungura.
Natwereje twashaka reba twereke yakagunira bawuguriramo inyene kanditseko. E turagura kuwe kurya ko uramona turabana turimiryange dusangire. Abana abamo yomba baraza kwa iwanje abamwe wacu bakazi wanje umva bigasha bingora. Ukuntu nanje no bagaburira ko njizi wabo ni byiza karibu. Mugami baje ntigikunda ntibajya kubera uwo moyo.
Aba bayoboke ba Zebiya bobo bavuga ko biri mu ibanga cyo kwemera kwabo. Ngabo Didier numwe muri bo.
Nimba babwiye ko ariho umunyi twebwe dushaka kuba tudafungura cyangwa se dushaka kuvuga ngo n'uyu cyangwa se uyu.
Oye mwe muvuga muti atari uyu mutofungura n'uyuwe.
Iryo ni ibanga ryacu nshobora kubwira ngo umunyi n'uyu cyangwa se uyu. Iryo ni ibanga ryacu.
Muramenye aho mugurira.
nahanyene mu gihugu umunyugurirwaho abandi bose bagurira mugabo hagisha gusanga hariho utuntu dutandukanye ni naco gituma rero navuze ko ari banga sishaka kugira ati ibintu bimeze kunuko
umuntu waro bavuga ko atamatohoza barakora ngo bamenye ubwoko bw'uyu munyu hagataha patiri mukuru wa paruwasi Musigati George Ndagijimana abona ko inyifato yabo ishobora kuba ari ingorane yo mu mutwe kurutiyo kwemera
jewe sinovuga ngo no kwemera abo babakurikirana zo bari inyigisho z'ukwemera kwabo babakurikirana nahubwo novuga ko baba bafise nakagorane mu mutwe tutomenye iyo ko bakaraturutse biragaragara neza ko bagafise kuko mu nyifato zabo urabona ko umuntu mutigera musangira nibyo muzimanya ntashobore kubifungura avuga ko bihumanye avuga ko ari vya shetani kandi twebwe abene gihugu twebwe abakristo tubifungura tukabona ko bitugiriye neza nabantu bamaze kononekara mu mutwe
kubwivyo Patiri George Ndagijimana asaba leta kubunganira mu bufasha baha abo bayoboke ba Zebia kuko ingufu zabo zisa naho zasenzwe.
Mu bisanzwe abayoboke bo kwa Zebia novuga ko ntibahungabanije gusaba umutekano w'Eklezia bahungabanije n'umutekano w'abene gihugu. Twebwe turagerageza ibyo dushoboye tukabatumako tukagerageza kubagendera mu mibano mito mito ariko ntibigera bitaba. Nibaza rero leta nayo yogerageza kuraba ubundi buryo yokoresha kugira ngo ishobore kubatuma ko canke gushiraho ibigo kujya kwa babana bo mwibarabara usanga begeranije bakabashira mu bigo bakabahereza indero bakabigisha ingene babwirizwa kubana n'ingene babwirizwa gukora kugira bibesheho nabo nyene navuga ko mu gifaransa c'est une menace de la société bareti bwirizwa kuraba ingene ico kibazo yigitorera inyishu
umutumba wa Masare usa nahari kambi yabo Mubarenga 1,600 baherutse gutahuka bava mu gihugu cy'u Rwanda kubwo kudakurikiza amategeko yaho icyakane cyabo kiri kuri uwo mutumba ibubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10.
No musi saa 10 mugenzi wacu Fideni yo ngabo araza kugaruka ku kibazo cyo kuronka imiti mu farumasi atandukanye ushobora kuja muri farumasi ukayironka utarinze guca kwa muganga hari ingaruka birimo niko bimeze ahuba byifashe gutse iyo miti urayironka uracakoresha ya gakondo canke y'ikirundi uze kuba hafi saa 10 ico kibazo ijwi rya Amerika kiraza kukigaruka ko ikiganiro ni wanyumuntara rimwe mashamwe adakiranira inyungu za politique muri Congo Force Vive pour la République Démocratique du Congo tabariza abanyagihugu mu gisagara cha Beni ni muri Kivu ya Majaruguru havuga umutekano muke biri mu itangazo ryo shamwe ryasohoye ku mugoroba w'uno wa gatatu ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu muri Beni Claude Ganza Munyamagana
Itangazo rigenewe abanyamakuru ubuyobozi bwa societe civile muri Kivu ya Majaruguru ya Republika ya Rwanda Demokarasi ya Kongo bwashyize hagaragara rifite umutwe ugira uti ubwicanyi bukorerwa abaturage b'abasivile muri teritwari ya Beni bukwiye guhagarikwa mu maguru mashya mu nyandiko y'amapaje atatu yashyizweho umukono na President Engineer John Banyene Balingene na Madame Louise Nyota Vice-Presidente wa Société Civile Force Vive pour la République Démocratique du Congo rivuga ko bamaze iminsi bakurikirana ku mutekano ukomeza kuba muke n'abaturage bagakomeza kwicwa ingabo za Congo zikorera muri aka gace ntizibashe guhangana n'umwanzi ubu butegetsi bwa Kinshasa busa nk'ubw'imyamaso bibera muri teritwari ya Beni ndetse n'umuryango mpuzamahanga warabirengagije bikaba byaratumye abaturiye aka gace baheranwa no kwiheba uyu muryango uravuga ko utewe impungenge n'ubwiyongere bw'imitwe y'abarwanya mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kandi haratangijwe imikwabo ya gisirikare yo guhangana n'iyi mitwe kuva mu 2014 uvuga ko bigoye kumva ko hatangijwe ibikorwa bya gisirikare bigamije guhashya imitwe yo kugabanya ikarushaho kwiyongera niba si ibi bikorwa bya gisirikare byarananiwe cyangwa se kurundi ruhande nta bugambanyi buri hagataho Muri iri tangazo hagaragaramo ko mu ijoro ryo kuwa 24 rishyira tariki 25 z'uku kwezi abarwanyi ba ADF bishe umusivili umwe abasaga 10 bo muri komine wica batwarwa Bunyago. Ku itariki 22 z'uku kwezi aba barwanyi n'ubundi mu masaha y'umugoroba bishe abasivili bakabakaba 20 n'abasirikare 4 bakomeretsa abasivili 25 ndetse bangiza n'amazane mu duce twa Kasinga, Paida, Kasabinyore n'ahandi muri komine ya Rwenzuri. Muri iri tangazo hagaragaramo n'andi matariki yagiye abiraho imirwano n'ibyayangirikiyemo Société Civile Force Vive pour la République Démocratique du Congo igasaba abahagarariye Société Civile muri Kivu ya Ruguru guhamagarira abaturage guhurira hamwe bagakora ingendo mu mahoro nk'ikimenyetso cyo kwifatanya n'abatuye i Beni mu rwego rwo guhatira leta n'ingabo za Loni zibungabunga amahoro muri Congo MONUSCO gukingira abaturage b'intara kuko bimaze gukabya. Iri tangazo riteguza ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ubw'ingabo, ubwa polisi, ubw'ibiro bishinzwe ubutasi n'ubw'inzego z'ibanze ko ni hatagira igikorwa mu buryo bwihuta bazihuriza hamwe bagakora ingendo mu mahoro kandi mu bice byose basaba ko amahoro yagaruka i Beni kuko amahoro atari impano cyangwa icy'umuntu ahabwa abanje kwinginga ahubwo kuri bo ni uburenganzira ntayegayezwa. Uyu muryango kandi ushima imbaraga zirimo gukoreshwa mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya Ebola cyongeye kwaduka muri iyi ntara, ugasaba abaturage ba Kivu ya Ruguru bose gukomeza kwitwararika amabwiriza y'isuku nk'uko yatanzwe na Minisiteri y'Ubuzima n'abayunganira. Iri tangazo risoza risaba inama nkuru ya gisirikare muri iki gihugu gusuzuma imigendekere y'ibikorwa bya gisirikare kuva mu 2014 kandi Société Civile abatware gakondo kimwe n'abandi bayobozi bo mu ntara ya Kivu ya Ruguru bakabibonekamo, rigasaba ubugenzuzi bukuru mu rukiko rwa gisirikare bushinzwe ibikorwa muri Kivu ya Ruguru gutangiza iperereza ku mukuru w'ingabo mu mujyi wa Beni byanashoboka agashyikirizwa urukiko rubifitiye ububasha. Basaba kandi Minisitiri w'ingabo n'umugaba mukuru w'ingabo za Congo FARDC kuzamura imibereho myiza y'ingabo no kuzongerera ubushobozi mu bumenyi n'ubw'ibikoresho. Ntiryabuze no gutunga gatoki ingabo za ONU ziri mu butumwa bw'amahoro muri Congo MONUSCO, rivuga ko ibibera muri Kivu y'Amajyaruguru izi ngabo zirebera byerekana ko icyazizanye atari cyo zikora, rigasaba ko nazo zakubahiriza inshingano yo gukingira abaturage b'abasivile nk'imwe mu mpamvu zikomeye zibabesheje muri Congo. Risoza risaba abaturage kwitandukanya n'imitwe yose y'abarwanyi n'abandi bagizi ba nabi no guha amakuru ku gihe ingabo za leta, polisi, MONUSCO na Société Civile y'umuntu wese bakeka ko agamije kubangamira ituze rusange. Teritwari ya Beni ni imwe mu zigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru yabaye isibaniro ry'imirwano kuva mu binyacumi bibiri by'imyaka kugeza ubu. Ni n'igice cyazahajwe bikomeye n'icyorezo cya Ebola, n'ubu inzego z'ubuzima zigihanganye nacyo zigerageza gutabara abaturage, ariko umutekano muke nawo wakomeje kuba inzitizi ikomeye mu kugeza ubutabazi kuba bukeneye. Abasesenguzi n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bagiye bavuga ko gushyira iherezo ku bwicanyi n'ubugizi bwa nabi muri Congo bikwiye kubanzirizwa no guca burundu umuco wo kudahana. Ubu bwicanyi burakurikira ubumaze imyaka isaga ibiri mu ntara ya Kasai bwasize ababarirwa mu mamiliyoni bakuye mu byabo, abandi benshi bahasiga ubuzima. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa, ku bwa Radio y'Amerika.
Ejo gya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha, bijya bije, biranugwanuka kwa rivye,
kandi bihu.
Ngo ni bihu kandi navyisomeye.
Ndakubwiye kwa tarivye.
Nivyo. Nivyo.
Eka sivye.
Dupingi. Dupingi. Utangiki.
Mupinga mupingi. Umvirize ijwi rya Amerika. Irabeshutse bihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Kunguru ya nuganuze cyane ku mbuga ngurukana bumenyi tugaruka kuno munsi ijanye n'ivyerekeye icibutso kiri ahitwa Nyambeho ni mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu c'u Burundi. Kiri ico cibutso kiriko kiratera impari ico cibutso rero abacubatse basigura ko ari co kwibuka ihonyabwoko ryo bagera kuri abahutu mu 1972 umurwi w'igihugu jejwe ukuri no kunyuhanisha abarundi CVR ari nawe jejwe kwemeza amabi yabaye mu Burundi mu birungo bitandukanye uvuga ko hataragera kuhubakwa icibutso na kimwe kuko ata genocide iremezwa mu Burundi. Ku mbuga ngurukana bumenyi ibiriko birahavugwa sibike mugenzi Acheroje wilika neza i Nairobi ya cheshije akajisho kuri izo mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye.
Mu bagize ico bandika duhere kuri uyu yagize ati kuva mu 59 abahutu n'abatubutsi barishwe n'intwaro mbi zagiye zirakurikirana ugushiraho icibutso c'abahutu gusa no gukabura indyane za moko. Uwunda mwishura mubaza ati ushatse kuvuga kwico mu kibimba gikwiye kubomorwa hakubakwa kimwe ku barundi bose. Uwuna wabandaniza ko ati kumenya ukuri ntibisigura na gato kwatsa umuriro. Uwuna wagira ati ikangure mugabo turafite icibutso c'abanyamurenge turafite n'ica abatubutsi mu kibimba turakeneye ibitwibutsa kahise kugira ngo twiyunge. na kwa kuyunga takwanse Musenyeri Jean Uwinahimana arongoye mu Gisevere ko manyukuri no kunywanisha barundi asanga kwikwegerako ataco vyungura barundi na gato
bari umutego abarundi bagwamwo aho bideha iki gihugu carabereyemwo amahano menshi cyane abantu baricwa abandi barazimangana bagenda amazima yongo ibyo osa gaseseshwa rumuri ariko ica mbere nashaka ko twumvikana kwa barundi nuko bamwe bafata umwaka bagashaka kuwizizira n'ubu zirindwi na kabiri ubwo nyene no mu nzandiko no mu mvugo bose bacabumva ko ari abahutu bahohotewe kandi nivyo abahutu benshi barapfuye ariko baribagira ko guhera hariya za Nyanzarake mu gaca mu Rumonge iki kiyaya cimbo hariho n'abatutsi bishwe baturiwe amazu abandi barangazwa ngarutse 93 naho nyene nuko nyene uvuze uwo mwaka hariho abashaka kuca bumva ko ari abatutsi bonyene ukamenga washaka kugira monopole ya souffrance ico gihe
eka n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu asigura ko atakamaro ko gushingagira ibimenyetso mu gihugu cyose Gaston Sindimo
kifuza yuko leta iyo kora ibishoboka kose kugira ngo njya mugwi yo kumenya kuri kurakuranira utange intumbero kuko ahandi hoho hazoba ndese n'ivyibutso vyitirira imitumba canke viturira tugwi dutandukanye etwe nitwoja muri ibi kuko leta niyo ja mu gushikira izo ngendo zuko abaho tubaka ivyabo batusi bakubaka ivyabo kifuza yuko abarundi bubaka ivyabo bari kumwe
ico cifuzo na Musenyeri Nahimana yagishigikiye
Arusha ni nacho catumye umugwi ujejwe kurondera ukuri no gufasha abandi gusubiza hamwe ujaho nuko ubutumwa bwa mbere bahaye umugwi ari uwo gutohoza amabi n'amahano yakorewe muri iki gihugu muri kahise mbere itegeko rigenga umugwi raduha n'uburenganzira bwo gukarifia refe mu gihe rero umugwi uriho uri kurakora iyo ngwano sinumvikira kiraberaho kuko plaidoyer yoyigira uri kusaba ko ikibazo cawe ijwi ryawe baryumva mu gihe bamaze kuyumva bagatangura gukora nibaza yuko abantu batohora hahandi nyene
ukutamana inzikira navyo bwana sindimwo ahanura abarundi
dusaba yuko abarundi bose bo kwigumya ivyabaye vyarabaye bakamenya yuko atabwoko bwica hica ubutegetsi bubi abarundi uno munsi baramaze kumona ko batabahutu bazokizwa n'abahutu kandi batabatutsi bazokizwa n'abatuzi mugabo bazokizwa n'abategetsi babona ubumwe bw'abarundi babushimira
Gushika ubu mu gihugu cy'u Burundi abahutu n'abatutsi ntibahuriza ku kibazo cyerekeye ihonyabwoko yarusha mwaka w'2002 bari bumvikanye kwico kibazo kizokwigwa n'umugwi Severe ubutwara yemeza kwico ikorwa kitaragera
ntiharagera yuko twicarira ico kibazo cyo kumenya ko mu Burundi habaye ihonyabwoko cyane ko ritabaye mugabo iteko ritugenga rirabitegekanya mu ngingo yaryo ya kabiri baradusaba yuko dutohoza mabi yakorewe muri iki gihugu tukongera kandi tugashira ko nakarangura tukerekana ko ayo mabi yoba ari ihonyabwoko cyange byaha byo mu ntambara nihagera tuzobibashikiriza icese
imbere yuko bishikirizwa icibutso cy'inyambeho muri komine Giheta intara ya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi giteye amatati hagati y'imigwi ibiri y'abahuti cyitirira amakuru y'ijwi ry'Amerika rifise n'uko abayigize barindiriye gutaturwa n'ubutungane bamaze kwitura Turangiriza inkuru yacu kuri uyu yanditse muri makagira ati amateka azotubwira kuri umunsi umwe atari uko abakomeye n'abahambaye Eroje urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
Nukuri Eroje urika neza Nairobi duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara mushobora gusubira kumva gikwiye kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com nshuti bakunze mwatwumvirije mwakenuye cyane bakoze amenyesha makuru bacu batandukanye bari mu mihingo itandukanye haba mu Burundi muri Congo no mu Rwanda baduteguriye inkuru mwumvise yakoze Innocent Kimenyi niwe yegeranije amajwi y'abashikiriye kubwa Engineer Justin na Generali Diane Nahazwe tuzosubira ejo nkaho twatanguriye yamarije ya Amerika muragumiza ku mirongo mwariko murayumvira koko tubandanye ibiganiro byacu mu ndimi zitandukanye ariko mu kirundi no mu kinyarwanda tubatumire muri isanga ya saa 10 hama saa 12 tugiye kubatunganiriza amakuru avugwa mu karere igice isaha imwe n'iminota 30 tuza kwashikiriza amakuru avuga ku isi tuzakaza kwibanda cyane gose ku makuru azobagezeho muri Afrika muranigwe mu banyi no mu byanyu tuzongerejo nkaho twahereye
dore kuva